ingwanya kumbe kabisa
je dan cyambere te cyumwe te umatwi ya turamenya n'ukuntu ifasha guko ndayumva nyene vuko kunyene bya kure kure tuzosanga twayanduye tutabize
yego none rwo burawe kumbe ingwara y'ishinga hafi na hafi urumva nti bura kugira ubwo
aba n'abanyagihugu bo kumugina mu mabanda aye ntara ya Makamba ihanira urubibe n'intara ya Kigoma nubwo kugenekereza rya 2023 z'ukwezi guheze umushikiranganji w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka nta tudobo tw'amazi n'amasabune twashyizwe imbere y'amazu badandarizamwo abashyitse ku mupaka bavuye Tanzania baramukanya ukuri kwamye nabo basanze mu Burundi mu biro by'ibajejeje uruja n'uruza naho nk'uko twabyiboneye nta ya miti yica imigera bisiga iharangwa nisho kumutuzo twasugumwe tuhari ntirishemeye
umugabo wa leta yakenewe hajya ugenda yongera ngo inyete gusanga ku mujyana
yani wanajaye
wanajaye
cyane ko yifatwa gusa
none umva ko vuga ngo
ibi twinga ari umukarane umuntu twinga aguma ra mugabo urabona ibisaba byo bwinshi ubira fakurure nga
Ijwi ry'Amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa Mugina kwata urababwire by'icyo kiza nabo bati
aya nta muswe numwe numwe aravuga ibyo bintu kandi ngaha bisanzwe ni ko umupaka hakingezo nyinshi nicyo gituma bo kwamagirisha amakoraniro kira mwanya bo bisikiriza giteye kugira ngo tumenye neza ko cirinde
bo ba hari hababwira n'abandi batabugira kubera atabantu barakitubwira ngo ko hari ingwara duteye kandi yica natwe bize tubyumva ku maradiyo iyo oye kure
uko kutamenya iyo ndwara ya Marburg nibyo bituma batekingira
numvise ukuntu bayikingira na geno no kwikingira mu bandi cyo turamenya cyo turamenya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga icyo kintu hari bo botanwe kukitubwira ntacyo baratubwira urumva icyo gituma no kuyikingira bigoye
batikino ntaramenya neza nuko umuntu azokaraba muhiri wiwe cyangwa azokaraba hashitse ku cyamwe no cyitaho namwe mutamanje guca ku maduka cyangwa adukunda guteramira bagashyiraho amazi nambiye gora ngakara abantu bankubeshe
abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara
cyihutirwa nuko cyo haguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafite urukundo kuramukanye ntiwe babuze mu bikunde kandi bafite n'uburyo bwo kugenda barakaraba mu ibarabara ibyo koroha neza
kiyo ko dusaba leta nuko iyo dufasha umutandao wo kumenyesha amakuru iradiyo kugira ngo ngaho mupaka twumvirize iradiyo kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hama tumenyere ko cikingira
muganga ndayishimiye Vidi arongo ya karere kubuvuzi kanyanza rake amenyesha ko ku mipaka ya Mugina Kabonga na Busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye Tanzania kugira ngo bashobore kubona abo babafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nka karanda k'inkende nahakana ko arabaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima ariko gituma asaba abajejwe intwaro kugufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwengera abarundi mu kwinjiza ibyo biza muganga ndayihimbaje David ari yariko ko bagize intambamye
ariko turafite nk'ibibanza ikabonga nk'ibibanza cha kabonga na Rusoro ni ibibanza byo kuri bikwiye gutunganywa mu minsi heze aho habereye aho Tanganyika imeze idubwiye ikarenga aho yagera hari ikoresho nimwe byagize ikibazo hari amakontine twakoreramo yari mu mazi rero icyo ni ikibazo gikomeye cy'ibikoresho
asaba abaganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'ibiburiburi rimwe mu ndwi abajejwe intwaro nabo bokwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cyose babagirishije inama abajejwe imipaka gufatanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire uburengana adapimwe ubushikiranganji nabwo bwotunganya neza abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu Burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze.